Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nanjye Edimwe Rwema. Ikaze mwese mu biganiro tubafitiye mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Lusenda muri Kongo bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'inkwi.
Ndagenda nkajabuka hakurya Rusenda nkagenda nkasenyuduka nkatuzana hama nkacana musanze hari yabariko baratwiruka ko naho ndabitayo cababembe akazitwaka nkacangaruka nkacangurisha umuceri cankagafu nkagurudukara nkabona guteka abana bakajya.
Uwo ni umwe mu barundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba mu nkambi ya Lusenda. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko mbere yuko tujya mu makuru avugwa mu karere, reka duhere kwavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirima.
Umutegetsi akomeye muri Sudani yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abasirikare bishe bari mu myerekano mu ntango z'uku kwezi bagiye kuzorungikwa kunyongwa. General Mohamed Hamdan Dagalo icegera curongoye akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu yabishikirije ejo kuri televiziyo y'igihugu. Abantu barenga ijana nibo bishwe ico gihe ku murwa mukuru Khartoum nkuko bishikirizwa n'abaganga bari mu batunganije iyo myerekano. Mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo buvuga ko abafuye mu gihugu cyose ari 31. Ku munsi wa kane, umuvugizi w'akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu General Shamsedine Kabashi niho yashikiriza ko yababajwe n'ivyo vyabaye. Leta ya Kamerun imenyesha ko abiyonkoye kuri ico gihugu bishe abapolisi bane bongera bakomeretsa batandatu mu gisagara cy'abavugwa mu Icongereza kiri mu manuko bushira uburengero cya Eyu Mojoke. Abo barwanyi bwabaye ubwa mbere bakoresha bombe mu bitero kuva iyo ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abashika 2000 itanguye haraheze imyaka itatu. Umushikiranganji wa Kamerun ajejwe kumenyesha makuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Sadi aremeza ico gitero kandi kwa bapolisi bari bagiye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu gisagara cha Manyu. Sadi amenyesha kandi ko leta ikeneye imfashanyo y'abanyagihugu mu gutuza ubwo bwicanyi. Umutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere wa Israeli ne Sara Netanyahu yaremanze ko yakoresheje n'amafaranga y'igihugu acirirwa na sentare kuriha 15,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Netanyahu yatinye gutabwa muri yompi yemera ko ibyo yagirizwa ari ukuri ko yakoresheje nabi 100,000 by'amadolari y'Abanyamerika mu gufungurira abantu ku rugo rwiwe ku mushikiranganji wa mbere. Si ubwa mbere Sara Netanyahu arengutswa imbere y'ubutungane. Muri 2016 sentare yakomoreye 47,000 by'amadolari y'Abanyamerika yindishi kuwahoze amukorera mu rugo yagirije Sara kumuhohotera. Ni mu gihe mutambukanye wiwe akaba n'umushikiranganji wa mbere nawe ahanzwe n'ubutungane mu kwezi kwa kabiri umushingwa manza wa leta yashikirije ko ategekanya guhana Benjamin Netanyahu ku byaha byo kurya ibiturire no kunyuruza amafaranga ku madosiye atatu ari mu butungane. Igihugu cy'Ubuhinde cyongereje amatagisi ku bidandazwa 28 biva muri Leta Zunze za Amerika mu gihe cyuka kibi ku guhanahana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri kirushiriza kwiyongera. Iyo ngingo y'Ubuhinde ije haheze imisi Washington ikuye New Delhi ku rutonde rw'ibihugu byari byaratoneshejwe na Amerika mu kwemererwa kwinjiza ibidandazwa byabyo muri ico gihugu. Uku kwihorana mu guhanahana ibidandazwa kuje imbere y'urugendo umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo atekanya kugira i New Delhi mu mpera z'uku kwezi. Urugendo rugamije kugondoza Ubuhinde kugira bwemere kw'amakompanyi ya Amerika ahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu isoko ry'Ubuhinde no kugabanya inzitizi. Abahinga bafise amakenga kw'ico cuka kibi ciyongera gishobora gutosekaza imigenderanire yari hagati ya Amerika n'Ubuhindi yari tumbereye kwegezayo Ubushinwa bufise umuvuduko udasanzwe mu kuvogera amasoko mpuzamakungu.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com, naho ku rubuga rwa Facebook mwadusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi, ingoro y'ishyaka CNL itavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura yaratwitwe n'abantu bataramenyekana. Ibyo byabaye mu gihe iyo ngoro yari gutahwa ku mugaragaro kuri iki cyumweru. Ubutegetsi n'igipolisi bahagaritse icyo gikorwa. Eloge Wirika neza nibyo atunyuriza.
Indongozi z'umugambwe senere mu ntara ya Bujumbura zivuga ko abantu bitwaje ibipawa, imipanga n'ibihiri bateye iyo ngoro mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Basigura ko bene kugira ico gitero babanje kubaha abazamu bari barariye iyo ngoro hamwe n'abandi banywanyi ba senere bari bahacunze imbere yo kuyibomora no kuyikonga. Babandanya bavuga ko bamwe mu bateye bari bafite imyambaro y'igipolisi. Inyuma yo guturirwa, abanywanyi ba senere bazindutse bitegura na cyane cyane abava mu gisagara cya Bujumbura kugira baje kuraba bongere bayugurure nk'uko byabitekanijwe kuri uyu w'Imana. Mugabo ntibemerewe kuhashika. Uyu twavuganya zibiriwe muri zone ya Musaga ku ibarabara riduga mu Nyabiraba.
Kumbase tutu ni nusu nwa zibi ibarabara. Chef de poste ni asha zibi ibarabara yuko nga kamono ya mbe mwambaro wa sene. Asura kuduga. Mungango ni mbali premanasu la jeku ugurulango. Premanasu la egizi ngupi ya agungurumba kwa zabu yangu indi sanga. Uga tisebe kreke turengane ya sikende kuguruli inga rako ni inga runo mwusi nyeni. Arara hii yengo ni vikunda ni vikundi. Rumba omuni midu gira agaze. Rumba wafako mamu nyeka icho kikogugi iye mu. Urengana. Munga hindi midu gira renga. Takani nubu kwa vijenda kose. Na wadu tiga atuli ya vitu. Asika atuli ya jende. Kuka nigisi iwa.
Mwenye mabula matari winhala ya Bujumbura. Ya havuye ya ndikiriketu mkuru umugambwe senere munhala iwe. Amu menyesha kubikorwa vyo kwinjira ingoro y'umugambwe mu Nyabiraba bitagikunze bitewe n'uko iruhande yaho humvikanye amasasu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ikongera igaturirwa. Mwikete jiwe, mfaso na dina gachuti ya sigura kuimba zumutekano wa hizo zonyene za teingi nguwe ya fashe, amenyesha kwa ya shase kuhinzego zumutekano mwanyu hagije, woku bandanya matohoza za tanguye nukulindu mugwa mkuru wako mine, hamwe nukwirinda kajagari kashora kwa duka gatewe nikigwisha banubenshi bakwani hamwe murako gache. Mustaniro Nyabiraba nawe yemeza kuko biri kose atakutihanganiranira kuhari hagati y'abanyamigambwe muri komine Ramutwa.
Ya kubyukuri nta kutihanganiranira no kwemeza ko ari gusanze ko hari hagati y'imigambwe. Kiretse gusa ko twatuma zitora ibigwanisho ahana hariya kuko Mejo amasasi yaravuze. Twatuma zitora rero ibigwanisho mu miki itandukanye. Twatuma twatora grenade 2 ku mutwe wa Mukongo, twatora grenade ku mutwe wa Matara, mu nyuma turatora impuzu z'igipolisi, matemize policier ngoho 2 umisi hetze ya hagati misozi ya Matara ya namuse inyera Nyabiraba ayo misozi itateburira n'amasasu menshi. Kile kibyo gusa nuko twumva hari tujambo twabana bari gisanga bavuga ko babonye abantu babiri cyanke bangahe basi nko mu ijoro ko mura makurikirano ngira turabe ko umutekano ubungabunga. Kile kibyo nta bindi
kwa mungu windi weheze agatongo rwa sarongo yo mugambwe senere yabujijwe kugurura ingoro iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi. Abajeje intwaro bavuze ko bashobora kwaduka umugumuko kubera hafi y'isoko kandi yari ire kuwa kane wiyendwe naho ishiramwe mpuza makungu gita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch yasohoye icegeranyo rivuga ko kuva mu kwa kabiri uyu mwaka umugambwe senere wa rwasa wemerewe gukora abanywanyi bawo bagera ku ijana batotejwe n'ingoro zawo zitari nke zigirwa ku bitero. Iryo shirahamwe ryasavye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagirizwa mabi abanywanyi batavuganwe n'ubutegetsi bakorerwa. Iyi ngoro yarayituriwe yari yatewe irasamburwa uruhande mu ijoro ryo kwa gatatu rishirwa kane muri iyi ndwi. Abanywanyi 9 ba SNL bari bahagaritswe inyuma yo guturirwa ku iyi ngoro baja gufungirwa mu nyabiraba nyene. Batandatu muri bo bahavuye barekurwa hasigarayo batatu. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe hasigaye iminsi ine kugira ngo hizizwe umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi, Abarundi baba mu nkambi ya Rusenda iherere muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko babangamiwe bikomeye n'ibizuku bahabwa byo gucanisha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri aho muri Rusenda.
Ugeze muri inkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'Abarundi 32,000, usanga muri amwe mu mavirage hari impunzi ziri gukora ibizuku, izindi nazo zikoreye inkwi ziba zivanye mu mirimo y'abaturage b'abakongomani ndetse no mu mashyamba y'ibigazi. Ariko iganire na zimwe muri izi mpunzi zirimo igitsina gore, zivuga yuko zirajwe inshinga n'ikibazo cy'ibizuku. Uzamushaka Julienne twamusanze muri village ya gatanu mu gitondo agiye guteka umutsima akoresheje bimwe mu bizuku aheruka guhabwa n'ishiramwe rya DRA.
Nka jewe fisitaye umunani izo tayo munani mamerezi biro 15 by'ibizuku. Nivyo bizuku nyene ndabijanja bishikanye muhira n'ukuri n'akamaro bimfitiye. Ngo ndabicanire ngaho onye kuziko wapi? Sinzi byaragi kuziko nibisha. Canke ndasimbira kurondera udukara kubabanye. N'ukuri ijo bizuku n'akamaro bidufitiye. Turungitse abana hari ya ruguru ngo bagende kurondera imwe. Acho ni n'ikibazo. Fisa abakobwa banje batatu. Je nabarungitse hari ya ruguru ngo bagiye kurondera inkwi zo kufasha mu nzu. N'ukuri bazanye izo nkwi bamaze kuruwa benshi baje birukanga nabo bana banje barabayirutse ko kubera ngo bagiriye abandi abagenzi babo ivyamfurambi.
Elizabeth Kimpaye n'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko, nawe atuye muri village ya gatanu, avuga yuko iki kibazo cyo guhabwa ibizuku bikeya kandi bitinda kwaka bimutera ikibazo bitewe n'indwara agendana imusaba gufungura kenshi ku munsi.
Nasinze kare na diabete yaranyishe njya indya za regime igihe kira mwanya wose ni kuntekera, ariko banshiriye ibyo bizuku ngo bantekere arahonda batuka abo bana. Numvishije inzara ngavuga muranyishe n'inzara muragize gutenga bamara nkabaryagambura kubera ibyo kubyo bizuku indya ntizishe. Cyo saba nje savye ko bavuze ngo indya zacu bazoza baduha amahera, nibyo bizuku badushirira amahera y'ibyo bizuku muri ajya amahera nyene y'amakara tuzokwimenya aho tuzorondera inkwi.
Twashatse kumenya ubugize impunzi z'Abarundi zazikiye muri iki kibazo cyo kubura inkwi ndetse n'ibizuku byo gucanisha. Maze twegera Ndayishimiye Jeanne umubyeyi wo muri village y'umunani, maze atangira tubwira uburyo azabigenza kugira ngo ateke bitamugoye.
Ndagenda nkajabuka hakurya Rusenda nkagenda nkasenyuduka nkatuzana hama nkacana usanze hari yabariko baratwiruka ko naho ndabitayo cababemba akazitwaka nkacangaruka nkacangurisha umuceri cankagafu nkagurudukara nkabona guteka abana bakajya injya nazo zica zihera ntizitumaze ukwezi kubera ubwo buryo bw'inkwi.
Ubusanzwe ishiramwe rya DRA mu rwego rwo kurengera ibidukikije ryasimbuje inkwi bizuku riha amashiramwe agera kuri 20 impunzi z'Abarundi amasoko yo gukora ibyo bizuku. Ariko kugeza uyu munsi muri inkambi haragaragara ubukene bw'ibicanwa Nibizi Foste aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
Ubizuku baduhereza nibike kuko batanga ibiro 10 kuva ku muntu umwe gushika ku bantu 4. Ntibishobora guheza ukwezi kose ibiro 10. Tubikoresha nko mu minsi 5 6 bikaba biraheze. Ugacyo usanga kandi impunzi zigiye kwita muri ya mirima y'abandi kutemagura ibiti kandi ari byo biyemeza ko baje gukingira ibidukikije. Tuguma dusaba yuko kuri hasere ko bodufasha bakaza baraherereza umuntu ibizuku bimukwiriye kandi bakagabura bisunze igitigiri cy'umuntu umwe ibiro bategerezwa kumuhereza bagaca babigwiza n'igitigiri cy'umujyango yo bafise nibyo turi ko turasaba hasere.
Ku Rwanda rw'ishiramwe rya dollar rivuga yuko ibizuku izimpunzi ziri gukora ari byiza kandi niramuka ribonye andi mafaranga rizongera amashirahamwe akora ibizuku muri inkambi ndetse rikongera n'umubare w'ibizuku ritanga kuri buri mpunzi. Vedase ngabwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda w'umutara kiva amajyepfo.
Tukivuga ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi, bamwe mu barundi bahungiye mu Rwanda bakomeje gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Ijwi rya Amerika riherutse gusura bahisemo gukora amatara bakoresheje ibyuma n'imirongo tibishaje. Ayo matara akorwa nabo barundi yifashishwa mu kumurika iyo amashanyarazi yabuze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru yasuye abo barwiyemezamirimo b'abarundi.
Matara twe dukora na matara afise options zibiri, nokuvuga akora mu mpande zibiri zose, nokuvuga ashobora gukora kuri electricité ugacomeka mu kujya electricité bisanze mu nzu ukaba washobora no kwicomeka no kuri panneau solaire, nokuvuga ishobora gukora muri ville ahantu hari umuriro canke ahantu atamuriro uhari.
Fabrice Mugisha umurundi yahungiye mu Rwanda nabagenzi we bashimye kugira societe canke uruganda Mind Transform Technologies kugira ngo bashobore guhingura ayo matara ariko arasigurira bariko baratwumviriza.
Ura itara uribo itara ruboniri kugira abantu bashobore kuba basoma kwa kundi abana bako bariga ntibagira ikibazo. Umutara cyitsi bamenye yuko amasaha ni ashobora kuguma bakije kuvuga no masaha ndende arakwiye ni menshi kugira ngo umuntu ashobore kubaho. So kuvuga yuko ahantu batagira muri rondo honye bakeneye amatara. Nubwo muri vire barakeneye amatara naho nyine muri ruragenda.
Icatumye izo mpunzi zizivyerekeye ubuhinga bw'umuyaga nkuba gukora ako kazi no gushaka kuziganya zuba nk'uko abantu baziganya amazi gutyo rigafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose. Fabrice Mugisha n'abagenzi we aho bakorera mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro bemeza ko bariko barabishika ko kuva batanguye iyo societe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi.
Niyumvirane ni gute nakora itara rishobora kudukwiriza ya masaha byibuze amasaha ane akamatara turonka ku isoko n'amatara amasaha imwe isaha zibiri byabaye menshi n'amasaha abiri ko twe muri gahunda yacu ngo irizuba riseseka gutya rikamena gahanga imbwa ni gute twori bika rigashobora gutumarira akamaro mu kwatsa amatara yacu canke mu gukora ibindi bikorwa mu gushaja amatelefone mu kwatsa amateleviziyo mu gukora ibikorwa byose bitandukanye bijyanye n'umuriro nyine wose gukoreshwa.
Icyo gwego rushinzwe iterambere RDB rubashimira nuko babungabunga n'ibidukikije kuko bakoresha ivyuma n'imiringoti byashaje maze bigasubira kugira akamaro. Ugo gwego ni nagwo gwemereye iyo societe yabo bemeza ko ubuhungiro ari bwo bwabatumye kwiyumvira uwo mugambi bagashima ko ubu babeshejeho imijyango yabo.
Yego vraiment ubu matara araduhaye ubuzima araduha ibyo kurya nta mwunga nagubwira nti yewe mirewe nabi ndabona dufaranga dukeya ariko ntegura n'akazoza keza. Bon yego cyane jewe barangurira babibona iririgura riri kumwe na charger yaryo ni 25 by'amafaranga y'amanyarwanda
ajya
yose ni kimwe yose agura kimwe mbwa yuguze abiri ndagabanya uguguze nk'uranguye nyine birumvikana.
Ubu ushobora gukora nk'amataranga na gute dufate nk'ukundi bishaje ku kwezi
kubera ku munsi nkora 5 kuvuga ko ku indwi ari 35 kwa
turashaka.
Yego cyane turashaka ku isoko abayagura nuko baba bazi akamaro kabafitiye n'aya mabox nkoresha ino bijyanye na environnement magenda bikurikiza cyane ni ama PVC nkoresha n'amatiyo PVC ajya plastique ajya abayatakaye mu ntuze ya abantu bari kubarubaka jiwe ndagerageza kuraba ni gute bya bintu byo kwiya ni byo none isi inda bihingure bive mu kintu gishobora
gukubira.
Yego cyane gusa bigira ubuzima bwa kabiri.
Mu migambi bafise harimo kuzotwara ubwo buhinga hagati mu gihugu no kwigisha izindi mpunzi z'abarundi ziri mu makambi. Mu bo twasanze bariko baragura ayo matara harimo n'abanyamahanga. Xavier Apuye no mu Faransa ba mu Rwanda.
Le système plutôt parfait. Voilà, ça permet d'avoir de.
Atajewe mbono buryo ari byiza cyane kuko butuma naho umuyaga nkuba ucika ushobora kubonesha amasaha atari make mu nzu yawe kuko na pano solaire zitorosha kugura n'izindi mpunzi zikura amaboko mu mpuzu ziteza imbere ni nyishu kandi mu gihe tuzi ko hari gihe haba Kigali canke hagati mu gihugu umuyaga nkuba ushobora gucika canke umuntu akaba atanawufise n'ibiciro ntibizimbye cyane kandi nakunze ko bakoresha ibikoresho biba byaratawe ikindi nacho bituma ababikora bibeshaho kandi n'abana bari mu makambi y'impunzi bokoresha ayo matara mu kwiga eka mbere n'ibisharizo nshobora no gushira mu nzu yanje naho no yatwari burayi wacu bo yakunda
une maison de ville en France ou en Belgique pourquoi pas.
Iyo sosiyete iramaze kwitaba amahiganwa mu bandi bahiganishwa ivyumviro igasaba n'abarongoye impunzi gutegura amahayanishwa iyo bahuza n'abandi bakora ibindi bahamagarira izindi mpunzi kutagaya akazi ahubwo guteka umutwe kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu cabahaye indaro bya Clave niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver niyo nkuru. Aborora mu Gishwati no mu nkengero zayo barinubira kuba amakusanyirizo atinda kubishyura amafaranga y'amata bayagemurira. Baravuga ko kuba abandi baguzi b'amata barahagaritswe biri mu bituma amakusanyirizo akora ibyo ashatse ntacyo yikanga. Reka ibindi tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Imaze gusuzuma imirimo y'ubucuruzi bw'amata mu turere tune turi mu ntara y'Uburengerazuba aritwo Rubavu, Rutsiro, Nyabihu na Ngororero. Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko yasanze ikorwa mu kajagari aho gukorwa kinyamwuga. Umwe mu myanzuro Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi yafashe yarimo n'uyu w'uko amata yose agomba kuva ku mworozi agemurwa ku ikusanyirizo Milk Collection Center akava ku ikusanyirizo agiye kongererwa agaciro. Undi mwanzuro wari uko nta mata azongera gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro kandi adaturutse mu nganda zemewe. Kuva mu mpera za 2017 aborora muri ibi bice batangiye kubahiriza aya mabwiriza ariko aya makusanyirizo ntabishyura ku gihe
aratinda cyane n'amezi natatu akaba agomba gushira umworozi atarabona ku mafaranga y'amata ye. None ikindi kuri ibyo usanga n'amata ari ngombwa ngo aje ku makusanyirizo batanayashoboye hakaba amata menshi agomba kubimfa busa ubundi akagaruka ngo isoko ryabuze ubundi ngo ibisabo ngo byangiritse ugasanga rewe umworozi ari kugenda ahahombera.
Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane ku nk'ubu ngubu ukwezi kwa gatanu amafaranga yako ntaraza kandi urabona turi ku itariki 14 ariko urumva ibyumweru bibiri biba birenzeho ni byinshi wanagereranya n'uko twebwe amata tuyabaha kuri gahunda nk'uko babyifuza ariko bo kugira ngo baduhe amafaranga kandi nabo baba bayatwariye nabo babishyuye kandi ayo makuru tuba tuyafite ahubwo tukibaza aho bipfira.
Ingorane ihari ni imwe nuko ibihe byinshi batubwira ngo amata amwe ni mazima andi yapfuye ya yandi batubwira ngo ni mazima ugasanga rimwe abuze isoko yandi bitwa ngo yapfuye nawe yabuze isoko noneho nanone ya mata akaba abana menshi ugasanga kenshi nibuge murahari kwikaragiro amata bayakiriye kane mu cumweru kandi kabiri mu cumweru aragarutse
yagarutse muyashyiraho ibigenda bitu
nuko yanywa abana bakayinywera
hari karitengo ya mbere ni ya kabiri nk'umworozi iyo uri gukama urubasha mubasha kubitandukanya
tuzi kubitandukanya
mubitandukanya muto
aho tubitandukanyiriza hari nka nawe ubwawe yoroye ubuzi ngwifite amata yoroshye ukabuzi ko ninka mu nka zoroye ukabufite zimwe ngiranga ifite amata akomeye yinka imaze kubyara ukurikiza uko ikinyana cyawe cyonka umenye amata akomeye ni amata yoroshye ayo bavuga ngo ni amapfu nuko abari ngifite amata akomeye nta bundi burwayi twebwe tuba tubona
ku makusanyirizo atinda kwishyura icyo kibazo nawe ukiziho
emwe natwe turakize nubwo turi abashumba twe turakoreshwa ariko hari igihe ugiye guhembesha shobuja akakubwira ati kuri foromajire nibahemba tuzabahemba twebwe rero twabona kuko inyungu ya data buja iyo yinjira twebwe bashumba ntituyimenye natwe tukaba twataha ariko atari ukunaniranwa nawe ari ukubura amafaranga abatubwira ngo bazaduhemba kuri foromajire nibabahemba tuzabahemba ukabona turatashe amafaranga natwe turayabuze bitewe no kutaduhemba bimaze igihe biri kurangiza nk'amezi atandatu
bitinda nk'igihe kingana cyacamo nk'ukwezi abiri
ari n'igihe batubaruriye ayo kwezi ukazaja guhemba ukazaja kubaruza naya kabiri naya mbere utarayabona
ibyo gutinda kwishyura niko biri kuko aba ubita badonge nangwa se abacunda bari bafitanye amasezerano ko babishyura mu minsi 15 ariko siko biri babishyura mu kwezi kunarengaho iminsi ntabwo babyubahiriza n'aborozi bafite amasezerano y'ukwezi ariko kujya gufata mu kwezi n'igice ubu ngubu nka y'ukwezi kwa gatanu ntabwo yari yaza y'aborozi urumva kandi turi tariki 15
hari icyo basobanuraho gituma bitinda
botoza ku isoko bafite mu ruganda bakatubwira ko babishyura nyuma buri minsi 15 barabishyura ubwo rero byaba bifira mu buyobozi bwa koperative nangwa se wenda hari bakaba bafite izindi mpamvu zabo ku giti cyabo basobanura ariko ni gutyo bimeze
ku bijyanye n'ibiciro ibiciro biba byarashyizweho byo birubahirizwa
ibiciro ntago nabihamye ijana ku ijana kuko ibyo baduhereza ni nabyo badutangariza ko batubwira ko mu ruganda babishyura kuri 180 kuri grade ya mbere turayabona grade ya kabiri ntago ajya mu ruganda bafite andi masoko ariko igiciro biratandukanye cyane ni 130 harimo itandukaniro rirerire sinzi rero niba ariko ku masoko bagurisha
kwegereye rimwe mu makusanyirizo yo mu karere ka Nyabihu Arusha Milk Collection Center rigemurwaho amata n'aborozi bo mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu mirenge ya Bigogwe na Kanama. Iri kusanyirizo rifite ubushobozi bwo kwakira litiro 2500 ku munsi. Iri naryo ni nka yandashinjwa gutinda kwishyura aborozi. Antoine Nkuriyingoma ni umunyamabanga wa koperative ifite imicungire y'iri kusanyirizo. Uku gutinda kwishyura aborozi yemera ko kubaho.
Hari abambuye aborozi. Noneho igikorwa kibaho cyo kuburana, bishyura igice kimwe, n'ubu ngubu baracyaburana, igice cya kabiri ntabwo bari bakishyura. Ubwo rero gutinda gukererwa, bari batwambuye miliyoni 12. Izo miliyoni 12 dushobora kubona miliyoni 6 nizo batwishyuye, izindi miliyoni 6 nizo zasigaye, ubu nazo bizera yuko tuzazibona. Izo mbogamizi twabonye, ariko numva n'icyo kibazo kiri kugenda gikemuka. Ubu aborozi ukwezi kwa gatanu ndumva none ubu ngubu bamwe batangiye guhemba.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko buzi iki kibazo cy'uko amakusanyirizo atinda kwishyura aborozi kandi ko bwatangiye kukiganiraho nabo bireba kugira ngo hagenwe igihe kigufi gishoboka aborozi bajya bishyurwaho ntibibabangamire. Bwana Gilbert Habyarimana ni umuyobozi w'aka karere.
Ngira ngo icyo ni ikibazo kimwe mu byo twahagurukiye mu rwego rwo kugira ngo umworozi ugejeje amata ku ikusanyirizo yere kurenza nibura iminsi 5 adahembwa atabonye amafaranga ye.
Claude Ganza Munyamagana, Radio Jeune d'Amérique.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana. Mukanya turagaruka dusoza aya makuru, tubibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC.
Kuna hundi nare imberi ya wendi inama Chakaviri umindu ke undi umutima Na ukwisari kovimezi Urchumu nari ndi chakunda Ni wabona muko shereji umawari reishane Kuko kwisi na uri perfect Jewe na wetura manu Soyez joyeuse Et surtout quand vous êtes avec moi Club Nirvana na La Costa Beach Nusubabari wakugi indi babaybe Lover lover kugeza nuku wagore babanu Naguhayu umutima wanje Sengi mana na ira kumba Mi wabona nuko shereje Umbawari leichane
Iyo ni indirimbo Feel Love, ni indirimbo y'umuhanzi w'umurundi Sati B, ikaba ari nayo itugejeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mokbil wegeranije aya makuru muri studio ya 18 hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.
Baby, soyez joyeuse Et surtout quand vous êtes avec moi